Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kuambia nikini kilezo jia minogibe na kane iruhu manu mwakimbira minogibe na gata anu chuti na mwe wagenzi mwashimi okurikira rajmi zamba katika kawe daba hayi mwiri wachangi maramutse bivanye na ho muherere ye hili nijasa ngo jama kuru mkirundi na yu akabagizu nizi ngingo mhuru mhuru zikurikira abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Makamba hasanzwe haturuka umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reverian Ndikuriyo yahora akitswe n'amagara aja kwivuza mu mahanga kuno wa gatandatu bari baramutse basidukanye n'iyonka bagiye kumutegera aho yari yitezwe muri komine Kayogoro avukamwo batashe atanu umwe amukubise ijisho abanyagihugu bo muri quartier ya Kinanira muri zone Musaga ishavu ni byinshi biturutse kwikubitwa no gusahugwa utwabo byakozwe n'imbonerakure na bamwe mu bapolisi ku munsi wa kane uheze bahagarikiwe n'uburongoye iyo quartier basaba ko abakoze ako kabi bohana nani ruhurikiyemo abashinga manza baburanira abashikiwe n'ibyaha bihanwa ni tegeko mpuzamakungu kavibe rusaba leta y'u Burundi guhagarika inyigisho za gisirikare n'ikwiragizwa ry'ibigwanisho mu rwaruka rw'imbonerakure rukomoka ku mugambwe ruko butegetsi CNDD-FDD biriko bibera mu ntara cy'ibitoke bishobora gutuma mu gihugu haba ihonyabwoko hamwe atacukugwa aya n'ayandi ni mukanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nonge ndabaha ni kaze murano makuru ano makuru tuyahere muri politike amakenga ni menshi kubanywanyi bo mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Makamba kubijanye n'amagara y'umunyamabanga mukuru Reverian Ndikuriyo ivyo babishikirije inyuma yaho batumiriwe kuja kumwakira muri komine Kayogoro asanzwe avukamwo kuri uyu wa gatandatu ariko ntiyigeze aboneka abo bagumya banga ba CNDD-FDD bakavuga ko biriwe kuruzi mutsindozi rugabura intara ya Makamba na Rutana inyuma y'ingendo zirezire bafashe uruhe n'ikigoyi munda ariko bagataha batamukubise ijisho ni nkuru ya Parfait Mudasigana
abo banywanyi ba CNDD-FDD bavuga ko bari bahamagariwe kujya gutegera Reverian Ndikuriyo kuri wa gatandatu muri komine Kayogoro ku nkengera z'uruzi Mutsindozi rugabura Makamba na Rutana ni muri komine Shasha ya Makamba kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha zitanu z'ijoro niho imirwi y'imbonerakure yatangura kwigaragaza igenda igana komine Kayogoro igenda iravyina imbyino zihagiza CNDD-FDD na Reveriano Ndikuriyo ibyo mbere bikaba byaraciye ivutu bamwe mu banyagihugu aho zagenda ziraca hose bageze ku nkengera z'uruzi Mutsindozi inyuma y'amasaha menshi barindiriye baca babwirwa ko umwanya n'umwanya Reverian Ndikuriyo abashwara bararorereye amaso ahera mu nzira imyidogo ikaba yari yose ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ku banywanyi bari bitavye bakavuga ko bari bavuye kure mu makomine ya Kibago Makamba mbere na Kayogoro bakavuga ko bahenzwe bigatuma basesagura uburyo bwo kwiyunguruza gufungura abandi bakagenda n'amaguru ingendo ndende cyane ariko bagataha batabonye uwo batumiriwe kwakira aha bakavuga ko atari rya mbere kuko hari heze indwi zibiri babahenze nk'uko nyene aho bari bararitswe guhurira ku kibuga cy'umupira cya Gisenyi muri komine Makamba aho bavuga ko Reverian Ndikuriyo azoba yaje mu rukino rwahuza umurwi wiwe Aigle Noir na Messager Ngozi ariko ntiyigeze ahaboneka abo banywanyi ba CNDD-FDD bakabona ko hari binyegezwa byinshi kubijanye n'amagara ya Reverend Ndikuriyo bakibaza igituma ibiro bikuru bya CNDD-FDD bishima kwigumira mu gacerere no kubesha abantu kubijyanye n'amagara y'umunyamabanga mukuru wawo bagasaba uburongozi bwa CNDD-FDD kuva mu gacerere bavugisha ukuri kubijyanye n'amagara ya Reveriano Ndikuriyo aurongoye.
Urakoze parfait mudasigana tuve muri politique tuje mu gisata cy'umutekano imyidogo n'imyishi manyagihugu baba muri quartier ya Kinanira ya mbere muri zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura ni abanyagihugu bakubiswe barashaya abandi basahogwa utwabo mu gitero cagizwe mu ijoro ryo kuwa kane uheze n'imbonera kure ziri kumwe n'abapolisi barongowe n'umukuru w'iyo quartier bivugwa ko ico gitero cyari kigamije gukuraho abanyezamu bishiriweho n'abanyagihugu bakabasubirizwa n'imbonerakure ibyo abanyagihugu biyamirije. Abo banyagihugu bagiriwe nabi basaba gutunganirizwa n'inkuru ya Jean Georges Kibogora.
Intandaro byose ni igitero cyo mu ijoro ryo kuwa kane ushiri wa gatanu mu ndweze aho imbonerakure nyinshi ziri kumwe n'abapolisi zirongowe n'umukuru wa quartier Kinanira ya mbere Antoine Gahungu batazira Gapesi baza muri iyo quartier. Amakuru dukura muri iyo quartier atumenyesha ko icyo gitero cyari kigamije gukuraho abanyezamu bacungira umutekano muri iyo quartier bagashiraho imbonerakure. Icyo gitero gitanguye abanyezamu baravugije akaruru baratabaza ngo ntabanyagihugu baje gutabara benshi bakubiswe barashaya n'izo mbonerakure babandi nabo baribwa utwabo twose bari bafise kandi byose bigakugwa urongoye iyo quartier arorera.
Bakeya tugihe tutangiye n'iminota 33 batera muri kiranga ya mbere munsi gato munsi y'isengero imba y'ikitero yari yo gukura abanyezamu bari barashyizeho n'abanyagihugu mu kakace kubera babona gutuza isoma byari byarabaye ndase bakavuga yuko ngo basi ngo abanyezamu ngo atambara yakozirimu tuvuga n'abanyagihugu nyine bwabo bitunganije bashaka abanyezamu barondera ibyo kubahemba baragura amashire bagura n'amashifire hanyuma abanyezamu tubategeka yuko boza baragira nk'abantu kibateye amakenga boca bagira
Abanyagihugu muri quartier Kinanira ya mbere ngo ni barota babona imbonerakure ziza gucungira umutekano wabo bakazifata nk'abicanyi n'abasuma.
Dushaka ko tuzabibwa n'imbonerakure ntibikunda kabisa kuko kwemera ko turabibwa n'abantu bafite intumbero yo kwica nta kindi kintu kiri mu mitwe yabo kwicana gusahura kandi ko tutashitanye zama ducungira abasuma hagashikaza abasuma nyine nayo mba twarabibwa n'abasuma kandi twari n'abakike n'amashuga abasuma tuzatoda kurabwa n'abasuma ahita nibyokunda numva bagisaba yuko ngo nimwe mutwarira izo nayo twarabyaje n'ubutwandanye tubyanga.
Abanyagihugu bakorewe amabi muri ico gitero basaba abategetsi babijejwe kubatunganiriza bakaronka ubutungane ku mabi bakorewe. Raya Antoine Gahungu arongoye iyo quartier aremeza ko yishikiye aho byabereye uwo munsi agasaba uwo wese afite ikibazo ko yoza kugishikiriza ku biro vya zone kugira ngo bagitorere umuti.
Urakoze nawe we Jean Georges Kibogora tukiri mu gisata cy'umutekano runani rw'abashingwa manza baburanira bakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu kavibe turababajwe rukongera rugatera ibyatsi inyigisho za gisirikare n'ibigwanisho biriko bitangwa n'ubutegetsi kugwaruka rw'imbonerakure mu ntara ya Cibitoke. Inani kavibe rutera kamo leta guhagarika ako kabi kabishe gashobora gukwegera igihugu mu bwicanyi butagira izina harimwo niho nyabwoko. Kurikira Felix niyo nkuru ajeje gutunganya imigambi muri Kavibe.
Urunani rw'abashingwa manza baburanira bakorewe ibyaha by'amategeko mpuzamakungu Kavibe rurateye ivyatsi ico gikorwa kigayitse kiriko gikorwa n'intwaro ya CNDD-FDD eka mbere n'amajambo abibugwanko agenda aravugwa n'abantu bari mu ku butegetsi ya CNDD-FDD eka mbere n'abari mu mugambwe CNDD-FDD ubwawo. ibyo navyo bikaba bizoshobora gutera ikibazo cy'umutekano mu gihugu ubwicanyi eka mbere bunashika no kuri cyacaha gikomeye cyane cyihonya bwoko bitarabiwe hafi ni nacyo gituma rero twagomba gusaba leta y'u Burundi yuko yo kurikiranira hafi ibyo biriko birabera mu ntara ya Cibitoke eka mbere bakahana nabo bantu bariko barabikora usanga batari bo babatumye eka mbere bakikura ko bakerekana ko atari kumwe nabo bantu bariko babiba urwango rw'amacakubiri twanasaba mbere makungu muri rusangi yuko na nyine yo urabira hafi biriko bikorwa mu gihugu cy'u Burundi eka mbere bakanafata n'ingingo ziboneka kandi zikomeye zotuma maze ibyo byago bidashikira u Burundi
inzamba
bijanye n'ubutungane hari umugabo w'imyaka 25 wo mu kumutumba Mikamba komine Matongo y'intara ya Kayanza amaze iminsi ibiri mu minwe y'inyamiramabi aho nyene muri iyo komine kumvu z'uko ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze bivugwa ko yatemaguje umupanga nyina wiwe n'abandi bajyango bagizwe n'umwe mu bo bavukana ari kumwe n'umwana wiwe mu gihe bari baje gutabara inkuru ziva aho muri komine Matongo zimenyesha ko intandaro y'ubwo bugizi bwa nabi ari uko uwo mugabo yashwanye na nyina wiwe biturutse ku matati yo mu muryango uwo mugabo aca ashaka kwica nyina wiwe mu kumutemesha amupanga ariko rero ngo ababanyi bahavuye bahagera baratabara uwo mugabo arafatwa hanyuma abo bari bahejeje gutemagura baca banyarukanwa kuvurizwa ku bitaro byo mu Musema biri muri komine ya Butaganzwa mu gipolisi aho imatongo bakavuga ko amatohoza kuri uwo yagirizwa ico caha muri kino gihe ariko arakogwa ayo mu gisata kijanye n'ubutunzi gitegwa civuka kiragiramiwe n'udukoko tumeze kibinyabwoya ku mutumba ibuye muri komine n'intara ya Muyinga ubwo bukoko ngo bujya amababi n'ibyamwa bikiri intorombwa nkuko amakuru ava kuri uwo mutumba abimenyesha abajejwe uburimyi muri iyo ntara barahumuriza abarimyi kuko bababwira ko ubwo bukoko bworoshe kuvura bakararika abanyagihugu kugura mu maguru masha imiti yica ubwo bukoko inkuru tibaze Audace nimbona
haraheze ikiringo c'indwi irenga ku mutumba wa Kibuye muri komine n'intara ya Muyinga hateye utunyabwoya turi igitegwa civuka utwo dukoko tukaba duteye umutima uhagaze abanyagihugu bo kuri uwo mutumba nk'uko bamwe muri bo babimenyesha utwo dukoko ngo turya amababi hamwe n'ivyamwa bikiri bito abanyagihugu bagasaba abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara kubaronsa imiti yo kwica ubwo bukoko tugumvirize
haje iminsi nkine jewe maze kuza amashami y'inzira nkumva umuntu uri kuramfata sinzi uko ngira narebye hasi ndiba no hejuru usanga ibiko ku mibyisha ameze nk'impfunyi atari impfunyi usasanga ibyo buka byuzuye ko ibintu byinshi ari gutegereza ari ibyo bintu cyo utangaje rwose ibitego byacu mu birononekara ariko n'umutima wahahamutse rwose
cyo nabibonye tubira yerera hasi mengo ni nk'impongo ariko si impongo ibindi bikoko birebire bigenda birikwega bikasabira yahungurura bihungurura n'ingufu
bujya amababi bukagira n'amavuka ariko ama ubwo muti buri ko burama ko amavukura bune kungene bumeze iyo uyafashe mpaka na javuka ikoroze
ubwo nyene bikiye kugutesa amafa kandi ayo mafuka ne yari tutunze mu bintu bindi byose bizimbye ubwo ku matwi ko akura ayo mafuka none ko havuye tuzo sokigira ku mutu tabari mu kwane ne mutu wonde yesho tunga mutu wonde rero mutu ko bitoma
urongoye igisata kijejwe ubugenduzi bwo kugwanya indwara zitera ibitegwa Jean-Claude Mbarushimana arahumuriza abanyagihugu ababwira ko ubwo bukoko bworoshe kuvura kandi ko n'imiti yo kubyica idandazwa n'ubuyobozi bujejwe ibidukikije uburemye n'ubworozi ararikira abanyagihugu kuja kugura uwo muti ubwo bukoko butaragwirirana ku rugero runini cyane
ntagitanga za kirimo gukwambaza imisa kizuba gishye nayo mu buri kamera y'ubukoko dutera ibitegwa turamenegwa neza cyane mu gihe kizuba niho turondoka cyane ndatukacha dutera ibitegwa cyane no kuvuga rero n'udukoko bita mashini tworoshe no kwica cyane gose twebwe nta miti dufise yo kubafashisha kuko imiti yose ihari imiti idandazwa ariko turashaka kubereka umuti uzimbutse kandi ukora neza umuti bita spermetrine wica udukoko litiro igihumbi 38 ariko singombwa ko bagura ni litiro ryose no gushika ku robo turatanga no gushika inusu turatanga hama barashaka kujya hamwe bagaterateranya amahera hama bakagura umuti kubera usanga nk'umba fisikiti cy'amapfa kimwe cyangwa ibibiri bagaterateranya ku mutumba hama baza bakagura nk'iritro cyangwa inusu bagaza bakapo
uwo muvuzi w'ibiterwa ari busa kandi ko nahubwo bukoko bworoshe kuvura bushobora kubangamira ibiterwa mu gihe budapompwe kandi ngo bukaba bugwira cyane mu gihe cizuba.
Urakoze Udanse nimbona imbere gusozera no makuru dutandukire yajanye n'inkino aho mugwi wa Aigle Noire ariwo uri kwisonga kundwi ikira 21 yihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ni nyuma yaho itsindiye LLB Amasipiri ku munsi wa gatandatu 3-1 Vitaru nayo ikanganya na Bumamuru kimwe ku kindi mu bigeme umugwi serukira gihugu waraye utsinzwe na Burkina Faso kimwe ku busa ni mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gushika mu nkino z'igice cya nyuma cy'igikombe cya Afrika muri 2026 kizobera muri Maroc n'inkuru ya Alexandre Niyungeko.
Mu nkino z'indwigira 21 ukunganya kwa Vitaro na Bumamuru kuri uyu w'Imana kuri stade Runani Uganda itsindo kimwe ku kindi kwatumye umurwi wa Aigle Noire watsinze ku munsi wa gatandatu LLB Amasipiri itsindo 3-1 ucurara mu kibanza cya mbere. Flambeau du Centre yagiye kunganya na Message Ngozi ku kibuga cyayo Rukundo ubusa ku bundi. Ngozi City ija gutsindira Kayanza United ku kibuga cyayo Gatwaro itsindo kimwe ku busa. Imuyinga kuri stade Umuco Olympic Star yanganije na Academie de Ira kimwe ku kindi na y'igitega kuri stade Ingoma Musonga yatsinze Vision 2026 kimwe ku busa. Ku munsi wa gatandatu i Buganda kuri stade Runani Bukinzo yatsinze Burundi Sport Dynamique 2 ku busa. Ni mu gihe ku munsi wa gatanu aho nyine kuri stade Runani i Buganda Interstar yatsinze Moso Shuga 4-2. Kundwi igira 21 y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Premier League. Aigle Noire iri kwisonga n'amanota 46. Mu kibanza cya kabiri hari Bumamuru City n'amanota 46 nyene. Nayo Flambeau du Centre igira gatatu n'amanota 39. Imirwi ibangamiwe ni Moso Shuga ifite amanota 13, Burundi Sport Dynamique ifite amanota 12 hamwe na LLB Amasipiri ya nyuma ifise amanota 6 gusa. Mubigeme mu rwiserukira gihugu intamba mu rugamba hariya muri Mali waraye utsinzwe na Burkina Faso itsindo kimwe ku busa. Ni mu rukino rwa mbere rwo kurondera uburenganzira bwo kuja gukina mu higanwa rya Afrika rihuza imirwi iserukira bihugu mu mupira w'amaguru. Higanwa rizobera muri Maroc mu mwaka uza. Urukino rwo gusubiza ruzoba ku igenekerezo rya 26 z'ukwa ruhuma onyene ibamako muri Mali. Turangirize muri volleyball aho imirwi ya Shakaland w'i Bururi mu bahungu na Moso Shuga mu bigeme ariyo yarayitahukanye higanwa ku rwego rw'igihugu mu mirwi ya ruguru. Shakaland yatsinze Gasaka y'Ingozi amaseta 3-1 nayo Moso Shuga itsinda Amani yo mu Kayanza amaseta 3-2.
Urakoze Alexandre Nyunge koni nunga hadu chidu sozera hano makuru nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi gashimira n'abagenzanje umwe wese bwite ciwe bamfashije kwaturukanya mugire aho muba mubahwe mubanye n'umubyanyu na gahwane.